Zambi la Samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze none.
Naramutse nshuti bagenzi ba Radio Inzamba agateka kawe turi kwigenekerezo ya 26 Nyakanga umwaka wa 2021 ndabahaye ikaze mu makuru 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 yaranze inondwi turiko turasozera inkuru ijanye n'urugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu yaranze inondwi aho yemeje ko Burundi bwateye intambwe iboneka mu by'agateka kazi na muntu yabishekirije mu nama igira iya 76 y'inama nkuru ya ONU i New York yaranerekanye ko adashigikiye umugwi wa ONU ujejwe amatoho za ku Burundi agasigura ko Burundi budakeneye bene iyo migwi abaharanira agateka kazi na muntu nabo bati nta kuri na guke umukuru w'igihugu yashikirije inkuru twayishikirijwe na Beni Akserakana
Mesdames messieurs tout protocole observé.
Hari mu ijambo yarayashikirije mu nama nkuru ya ONU kuri uyu wa kane i New York muri Amerika Umukuru w'igihugu cy'u Burundi havuga ko leta yiwe yise mvyeyi inkozi yashize imbere intwaro ibereye mu kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye kandi ubutungane bwahawe ubwigenge hashigwaho n'inama nkuru y'ubucamanza yigenga. Umukuru w'igihugu avuga kandi ko ukudahana byashizwe imbere kugira bakumire imishamirano mu banyagihugu mu kwegereza ubutungane abanyagihugu Evariste Ndayishimiye
ku bijyanye n'ukudahana no gukumira imishamirano mu banyagihugu Burundi bwarashize imbere ubutungane bwigenga bwegereye abanyagihugu ku buryo ababwitura boroherwa kandi bagatunganirizwa hari ingingo zafashwe kugira ubutungane bugira ubwigenge ani nko mu guhinyanyura urwego rw'inama nkuru y'abacamanza
iyo mvugo y'umukuru w'igihugu mu nama nkuru ya ONU akaba ari igihushane c'ivyo yaheruka kuvuga igihe yakoranye abacamanza n'abandi bakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganje bw'ubutungane hari kuwa 23 myandagaro ukwezi guheze Evariste Ndayishimiye yagirije abacamanza ko aribo banigiye mu menshi ubutungane mu kujya ibiturire no kuba aribo batuma igihugu kidatera imbere icyo gihe umukuru w'igihugu yari bakoranije ngo baririre arabe ko basi bogire impuhwe bikubita gashi Evariste Ndayishimiye
nako avane ngo mugabo gwabose zi batemba jamu cewe nashitse rwego numva kabisa yuko nofuma njaho mu isoko nkarira bose bangona meze kurira ngataha abacamanza batera umukene mu gihugu bigenda gute amarira yabo yarashikiriye ndavuga imbere yuko ndira reka mbazegende ndiriri imbere yabo ninasagari barugurashigongwe nzocampeba anakigongwe mu nyumvira ndiko ndariri imbere yayo ntakigongwe mu nyumvira ndiko ndariri imbere yayo munyitase barundi
iyo mvugo y'igihushane y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ikaba kandi ivuguruzwa n'ishirahamwe gishinze gukurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB ku murongo wa Twitter iryo shirahamwe rikaba yamenyesheje ko ubutungane bw'u Burundi kugeza ubu butigenga inyuma y'umwaka Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi tubibutse ko u Burundi bwaheruka guserukirwa n'umukuru w'igihugu mu nama nkuru ya ONU mu mwaka w'2011 hari haheze imyaka 10 Evariste Ndayishimiye akaba yitavye inama ya bose yishirahamwe mpuzamakungu ONU igira iya 76 i New York
izo mvugo zibiri z'umukuru w'igihugu zigihushane mu bijanye n'ubutungane ngo ziteze isoni uburongo igihugu mu maso y'amakungu bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Fokode umushingwamanza Jean-Yves Bigirimana ahanura Evariste Ndayishimiye kwihutira kunagura ibijanye n'ubutungane kugira n'agateka kazi na muntu kubahirizwe kurikira
uwo mukuru w'igihugu wenyine ariko arivuguruza kandi twibaza yuko n'abamwumva baheza bakamutwenga biragoye kumva mu gihugu ubutungane bumeze nabi bukoreshwa n'ibiturire shanke bukoreshwa n'izindi nguvu zivuye hanze burenganya abanyagihugu shika naho ayo marira ashikira umukuru w'igihugu aheza akaja kuvuga imbere y'amakungu ngo ivyagateka kazi na muntu bimeze neza twagomba twibutsa batwumviriza kota ahantu naha mwashobora kubahezwa gateka kazi na muntu mu gihubutungane budakora neza mu gihubutungane bwazingamiswe n'ubutegetsi buhari bisigura yuko igihe cyose ubutungane buzuwa bukora nabi mu gihe cyose umukuru w'igihugu azoba yashoboye kwibonera yuko ubutungane butari kubakora neza turetse yuko bimwe bimwe nibaza yuko abivuga bizi yuko umugambwe Saint David usanzwe ukoresha ubutungane twibaza yuko adakwiye kuwahuja kuvuga ngo iby'agateka kazi na muntu byifashe neza mu gihe we nyine aheruka kuvuga neza ku butungane bwo mu Burundi bukora nabi bwazingamiswe n'ibintu bitandukanye. Iyo mvugo y'ugomba gusigiriza ibintu bimeze nabi ni imvugo inateye isoni kumva ico kibazo yari kwihoza ukivuga nimba atagomba kuja gusubira kurira ni imvugo zitabereye umukuru w'igihugu ahubwo ikibereye nuko ataja kugwanya mwe nizo nzego ziza gufasha mongera ateye akazi na muntu ahubwo uyo zinguva akazishigikira akorana nazo maze akaraba ivyo ahindura mu bijanye n'ivyo agateye akazi na muntu niho yobabaye umukuru w'igihugu ashoboye gutunganiriza Abarundi.
Umushikiriza manza wa Repubulika aragiriza bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe na leta n'abari mu mashirahamwe adaharanira ibicaro vya politike ko aribo bagize ibitero vy'iterabwoba vyabaye imbere y'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka bigahitana abantu. Sylvestre Nyandwi akaba yabishikirije mu itangazo yasomeye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu ku mugoroba I Bujumbura. Sylvestre Nyandwi avuga kandi ko amatohoza y'abagize ibitero biheruka kuri uyu wa mbere vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura na Gitega ariko aragigwa. Tega amatwi umushigiriza manza mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi.
Ku bitero byakozwe imbere y'igenekerezo rya 20 Nyakanga umwaka wa 2021 twarabamenyesheje ko amadosiye yuguruwe n'amatohoza ariko araba abamaze gufatwa bakaba bazoshikirizwa vuba amasentare gutyo bacirwe imanza hisunzwe amategeko. Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ibyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe n'aba bakurikira. Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako, Nyamoya François, Barankitse Margarita, Biremba Melchiade, Nibigira Jean-Claude batazira Bayaga, Niyukuri Nicolas batazira Gisiga, Bahati Gad Albert, Ndayiragije Gijerieve batazira 2026 n'abandi tutaramenya neza umwidondoro wabo ariko tukirondera. Ku bitero byakozwe ku mugoroba w'igenekerezo rya 2025 haruguruwe dossier REMPG 1823 agakwego BJB. Kubera ko abo barongoye ako kagwi kwavuze bataba mu Burundi twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikiriza ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza. Turateye akamo umuntu wese yoba afise amakuru kuri ibyo bitero by'iterabwoba kuyashikiriza parake canke inyamiramabi imwegereye. Tukaba tubemereye ko ingingo zose zishoboka zafashwe kugira ngo umwitondoro wazotanga inkuru ntuze umenyekane.
Umugambwe MSD waramenyesheje ko ubabazwa no kubona abarongoye uwo mugambwe bagirizwa kuba bari inyuma y'ibitero by'amagrenade abo nabo bakaba ari urongoye umugambwe Alexis Nduhije n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe François Nyamoya. Mitangazo umugambwe MSD wasohoye kuri uyu wa kane usubira kwibutsa ko wiyemeje ingwano ya politike atawihuriye n'iterabwoba. Nayo Marguerite Barankitse yashinze ikigo Maison Shalom ari mu bagirizwa ivyo bitero avuga ko ivyo biri mu rukurikirane rw'ivyo bama bamwagiriza kuva mu mwaka w'2007. Marguerite Barankitse gako bitamuca intege kuko atagaciro abiha nyabuna bimuha inguvu zo kubandanya ubutumwa bw'urukundo yarose. Tukiraho nyene umuhari retabara wo wagiriza umugambwe uri ku butegetsi Saint David ko ariwo utegura ivyo bitero mu ntumbero yo gutera ubwoba abanyagihugu. Mwishirahamwe APRODH riharanira gateka k'abanyororo nabo nyene baranegura amajambo aherutse gushikirizwa n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika Pierre Kavembo Nimpa arongoye APRODH asigura ko atagitangaje na kimwe mu majambo yashikirijwe n'umushikiriza manza kuko asanzwe ari igikoresho cy'ubutegetsi bwa Saint David kuva kera. Mbonimpa akamuhanura nyabuna guca imanza zitumbereye kuko ngo bizomugaruka ko umviriza
rede tabara ihanganye na leta y'u Burundi abo basenze ibyo bapfa kandi ugucukana gutorera umwe wese ategezwa kuvuga icyabonya cyoja kibabaza urya bari kubagwana mugabo ngarutse kuri mwagaca baranyise nawe urabona amabi bamaze iminsi bamukorera urabona ibyo ndi kuri yo atwaye umugambi CDDF ndaheruka gukora akigarurira amazu ya Maison Shalom ejewe ndakeka ko biri muri iyo ntumbero kuri Margarita nujya mushikiriza manza urazi yuko hari umucamanza ejo bundi aheruka kuvuga igituma imanza zidatumbera neza yuko hariho abifashisha umukuru w'umugambwe abandi bakifashisha umujenerali naka mu gisoja mu gipolisi aho rero nujya mushikiriza manza burya n'umukozi wa leta n'umukozi w'umugambwe muri icyo gihe rero jene uvuga yuko yabivuze muri iyo ntumbero kugira ibintu bya Margarita ariko baratwara bariko baronona kugira bimeze nk'ibyibagirwa none mbi ufise abantu bo mu butungane nk'abo nijyo kimenya abaprokureri jenerali rero urumva prokureri jenerali akora gutyo n'abakozi be bari munsi bakora gutyo rero ku byo yavuze ntibintangaza kuko n'ukuri niko yasanzwe yameze kera n'umuntu w'ubwoba muri icyo gihe rero ni umuhanu wa n'ukuri ndi natumbeze ibintu kuko ejo buraca bugacana ayandi abanewahora mutwara Pascal barandagiye ari ni ikinebwe niko babivuga none nawe igihe agenda akora mwene ibyo bintu areshe abantu atyango nyagize amatohoza nawe nyine ariko arica ubutungane.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Lieutenant Colonel Idefonse Baranyikwa siwe akirongoye ibatayugirindwi ya MINUSCA yitezwe kuja kugarukana amahoro mu gihugu cha Centrafrique akaba yasubirijwe na Colonel Papien Nzeyimana. Iryo subirizwa ribaye inyuma y'amezi arengane abasirikare barindiriye mu ikambi yo ku mudubugu mu ntara ya Bubanza. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yagirije iyo ntwazangabo ko yakoze amabi y'uguhonyanga agateka kazi na mu Burundi. Inkuru tubaza Jean-Marie Ndabashinze.
Lieutenant Colonel Idefonse Baranyikwa akuwe inyuma y'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ONI isirije mu kwezi kw'indwi ingendo zo gutwara abasirikare bari muri iyo batayo igira ndwi yari yahawe kurongorwa n'iyo ntwazangabo. Ku igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'indwi guheze niho hari hitezwe ko abambere bashika ibangi ku mugwa mukuru wa Centrafrique. Abasirikare baguye mu gahundwe bumvise ko itariki yungurujwe ku kiringo kitigeze kimenyekana. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ikaba yari yasabye ko abagize iyo batayo babanza gutanga umwidondoro wabo icyo bita CV yerekana aho abasirikare bagiye barakora mu kazi kabo. Lieutenant Colonel Baranyikwa yahavuye akugwa ku rutonde rwa MINUSCA akaba azwi cyane ko yarongoye ikambi ya 112 yo mu ntara ya Cibitoke. Yaragirijwe amabi menshi harimwo gukorana n'ugwaruka rw'imbonerakure azironsa ibigwanisho byakoreshejwe hakujya mu gihugu cya Congo. Akarere iyo ntwazangabo yari ijejwe kakaba katowemwo ibigwanisho bigera ku 123 bigizwe ahanini n'inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Izo nkoho nta namwe zari zanditswe. Amakuru ava mu basirikare bamwe bamwe akemeza ko zishobora kuba ari zakoreshwa ku butaka bwa Congo zigakoreshwa n'imbonerakure zicuditse n'ubutegetsi. Lieutenant Colonel Baranyikwa yagizwe kandi n'amabi yo gutoteza abagiye myerekano yo kuyamiriza ikiringo kira gatatu cyahoze atwara Burundi Petero Nkurunziza. Ikugwa giwe rikaba rifitanye isano nuko yagiye arigenza mu ntwazangabo z'igihugu cy'u Burundi. Amakuru dukura muri bamwe mu ntwazangabo nyene avuga yuko naho yakuwe kuri MINUSCA ashobora gushyirwa muri AMISOM mu gihugu cya Somalia canke mu mugwi MCVA ujejwe umutekano ku mbibe z'ibihugu bigize akarere k'ubuseruko.
kubona iyo ntwazangabo yakuwe mu mabanga yo kurongora ingabo zizoja kugarukana amahoro mu gihugu cha Centrafrique n'ikintu cyo gushima mu mashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu mu Burundi atigeze ahengeshanya kwiyamiriza igenwa giwe muri ayo mabanga ahambaye kuwe ibyaha yagirizwa bishikirizwa n'umushingwa manza Vital Nshimirimana arongoye Unani Force kugiwe ngo Lieutenant Colonel et Defense Baranyikwa yaba ubutungane bwigenga mu Burundi yategerezwa guca ahagarikwa agakurikiranwa kubwicanyi hamwe n'ayandi mabi yagirizwa. Hano niho duciye dusozerera amwe mu makuru yaranze inondwi. Mwakoze mwese abariko baradukurikirana, mwariko muyashikirizwa na jewe Josine Kaze. Mugira amahoro iwanyu naho ubutaha.
Zambira Samirana.
Amakuru, makuru, yaranzinun.